Radyo İzmir Amerika. Njuti mweza mudu tazama tui, ndabaha ye mwiri weneza, hano mwiri studio ya gatani Washington DC, mwiri kumuna Fideni Yongao.
Na Louise Bigirimana, hafa nyanje ndabara mkije, ndabaha ikazi mwigani rovyacho.
Nikwiru kakufa mchitonda niru kargose kujeza, weyesa haniru kami.
Sanyi nurawana wata andajo, usa ni wabijanya.
Haungwa mbele yoku duiga bakaduwa ito dukora.
Abo, nabazungu zai mwagisagara Chakigari. Tero chumi ya uzi kumusigiti wabashita kumuwa mkuru ujiegu cha Afghanistan Kabul cha itanyaban milongi virabandi milongi nebara komeleka mwisabisho vizyo no Moskwa gatan.
Na yomuri Turukia uruhigi kubagirizwa gushaka gutemba gazubutege tsirura bandanya abakoze majini chenda bakabariwa bakuwe mubuzi kuri wa gatanu.
Umugambwe MPLA mu gihugu cya Angola waratsinze amatora yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi.
Abanyamerika bari mu bagirizwa mu gitero cisha abantu 10 muri Somalia kuri wa gatanu. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turayagaruka ko umukanya mugume ku maradio yanyu.
Tuhere kumakuru avuga hirya no hino kwise gitero cumwe yabuze kumusigiti w'abashite kumugwa mukuru w'igihugu cya Afghanistan Kabul cyahitanye abantu 200 abandi 200 barakomereka mu bisabisho by'uno munsi wa gatanu. Umushikiranganje ajejwe intwara yo hagati muri Afghanistan Najib Danish yemeje kumwe mu bagize gitero yiturikije kugwinjiriro rw'umusigiti Imam Zaman mu gihe abandi batari bake binjiye imbere muri uyo musigiti. Leta ya Kiislamu yitiriye ico gitero, gipolisi cazibiye akarere ico gitero cabereyemwo. Imam Zaman numwe mu misigiti ikomeye y'abashite mu karere igitero cuno munsi cabereyemwo. Ico gitero kibaye imisi mike y'inyuma yuko prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atangaje imigambi yiwe mishasha kuvyerekeye igihugu ca Afghanistan.
Abategetsi ba Somalia batangaza ko abanyagihugu 10 bishwe uwundi umwe arakomereka mu gatondo ko kuri wa gatanu mu gitero cyakozwe n'abantu bitwaje ibirwanisho mu ishyirahamwe ryigenga ry'abanyamerika ricungera umutekano ryitwa Bancroft. Icegera cha buramatari w'intara ya Lower Shabelle Ali Nur Muhammad yabwiye ijwi rya Amerika kubwo bwicanyi bwabereye mu kigo cy'indimo kiri hafi y'igisagara Barire ku birometero 55 uva mu manuko bushira uburengero bwa Mogadishu. Abagabo babiri b'abazungu bafatanije n'abanyesomaliya bakeye nibo bakoze ico gitero cyahitanye abo bantu barimo abana bato hamwe n'abakuze. Buramatari Muhammad abandanya avuga. Avuga kandi ko mu bafuye harimo nyene izo ndimo hamwe n'abakozi biwe. Iryo shyirahamwe ricungera umutekano Bancroft giye gukira abanyamerika rikaba ritanga inyigisho za gisirikare n'ibikoresho ku basirikare b'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe n'abasirikare ba Somalia. Umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Somalia Abdirashid Mohamed Abdullahi yavuze ko abantu barashwe kuko bari bafise ibirwanisho kandi banka kubishira hasi. Abana yavuga ko amatohoza yatanguye kugira bamenye by'ukuri ko abo bishwe arabarimyi canke arabarwanyi ba Al-Shabab.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC ngaha muri Amerika igihuhusi have congereje inguvu mu gihe kiriko kirengana mu mazi ashushe mu kigobe cya Mexico gitera kigana ibice byegereye ibahari bya leta ya Texas. Abahinga mu vyerekeye ikirere bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaza ko have kizoba igihuhusi gikomeye cyane igihe kiza gushika mu bice byegereye ibahari bya leta ya Texas mu masaha yo kumuhinga muno musi kuwa gatanu. Imiyaga y'ico gihuhusi imaze kugera ku birometero 177 ku isaha. Vyitezwe ko iyo miyaga igera ku birometero 200 ku isaha igihe igihuhusi have kiza gushika mu gice cegereye ibahari c'ubwaguke bw'ibirometero 600. Vyitezwe ko ico gihuhusi cyonona ibintu bitari bike muri leta ya Texas. Umuyobozi w'ibiro bijejwe kugwanya ibiza Brock Long mu kiganiro yahaye televiziyo CNN yamenyesheje ko impungenge nini afise ariko bamwe mu banyagihugu baba mu bice byegereye ibahari bihojeje igabisha ry'abategetsi bakaba bahisemo kutava mu mazu yabo. Vyitezwe ko igihuhusi have kizana imvura yo ku rugero rugera kuri santimetero 100 mu gice kinini cyegereye ibahari cya leta ya Texas mu minsi 3 y'imirije.
Radio Ijwi rya Amerika abakozi ba leta barenga 900 bakuwe mu buzi muri Turukiya muri kurikirane rwo guhana abagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2016 ivyo biri mu itegeko ryasohowe na leta ya Turukiya kuri wa gatanu haruhandi iyo ngingo irindi tegeko rifatanya urwego rw'iperereza hamwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu ryatangajwe mu bakozi ba leta birukanywe kuri wa gatanu harimo abasirikare abakora mu za kaminuza abakozi mu bushikiranganje bw'ubutungane hamwe n'ubw'imigenderanire mu makungu abantu bashika 50,000 gushika ubu rero baramaze gufatwa abandi barenga 140,000 barakurwa mu buzi mu rugamba rwo guhiga abashatse guhirika ubutegetsi muri ico gihugu ca Turukiya
Tuza muri Afrika aho umugambwe Mpera muri Angola watsinze amatora yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi uwo mugambwe wongereje kiringo cawo ku butegetsi mu bizotuma umushikiranganje rero kwivuna abansi Joao Lourenço aba perezida mushasha umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora watangaje uno munsi wa gatanu ku mugambwe Mpera waronse ibice 61% vy'amajwi umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta UNITA waje mu kibanza cha kabiri na 26% vy'amajwi umuvugizi w'ugwego rw'igihugu rujeje gutegura amatora yatangaje ko amajwi nka yose amaze guharugwa umugwi UNITA wari dogeye imbere yaho ivyavuye mu matora vy'agateganyo umugambwe ntiwamenyesheje nimba uzokwitwarira ivyavuye mu matora muri sentare Joao Lourenço yatowe n'umugambwe Mpera kugira asubirire president José Eduardo dos Santos yavuye ku butegetsi inyuma y'imyaka 38 Umucamanza mu gihugu cha Afrika y'Epfo no musiko wa gatanu yasanze abarimyi babiri b'abazungu bagirwa n'icyaha cyo kuba bagerageje kwica umwirabure mu kumutsindagira ari muzima mu isanduku ishingurwamo abantu bapfuye abo bantu babiri bifashe amasanamu ariko batsindagira uwo mwirabure yitwa Victor Mlotswa muri iyo sanduku bagabisha kumuturira ari muzima umucamanza Segopolge Mpahele yasanze bose bagirwa n'icyaha cyo kurondera kugandagura Mlotswa abo bazungu babiri bagiwe bagetswe ko kandi ivyaha byo kunyuruza byo ku ryo mutima no kurondera kugeramira bikomeye mu biri wa Mlotswa Mubandanya kudukwirikirana kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na kuri Facebook kuri adresse ni radio yacu mu ijambo rimwe no kuri site yacu ariyo wezitatu@radioyacu.com
Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho haheze iminsi itatu ubutegetsi bw'igisagara cya Kigali butanguye umugambi wo gushyira mu bikorwa amategeko yo guhanisha ihadabu ingana n'amafaranga 10,000 vy'amanyarwanda ku bagurira n'abagurishiriza mu kajagari mumenyesha makuru wacu Eric Bagiri ubusa ya dukirikiraniye uko ico gikorwa kiko kigenda mu gisagara cya Kigali
Inyabugogo aho bategera imodoka abacuruzi bo mu kajagari bazwi nk'abazunguzayi baragenda bacengacengana n'inzego z'umutekano muri ibi bihe bigaragara ko zabahagurukiye mu mujyi wa Kigali wose kuva ku wa gatatu w'iki cyumweru ubutegetsi bugitangira kubahiriza amabwiriza ahanisha ihazabu ry'amafaranga 10,000 kubagurishiriza n'abagurira mu muhanda umutekano wakajijwe bikomeye ku munsi wa mbere n'amagingo ya mu duce twari tumenyerewemo abazunguzayi mu mujyi wa Kigali hazwi nko kwa Rubangura no mu bindi bice bihakikije biragoye kubona umuzunguzayi haragenzurwa bikomeye n'igipolisi ndetse n'izindi nzego zicyunganira zirimo daso nabo mu irondo ry'isuku kuri uyu wa kane mu mujyi wa Kigali byari bigoye gutambuka mu ntambwe nka 20 utabonye itsinda ry'abapolisi nka batanu bamwe bafite inkoni abandi bafite imbunda ari nako bagenzura mu duce twinshi bakekamo abazunguzayi haragenda hagaragara imodoka zitunda abazunguzayi n'ibyabo abakekwaho ubuzererezi ubusabirizi ubujura n'ibindi ahazwi nko muri marato hafi ya Nyabugogo mu yindi minsi byari bigoye gutambuka kubera ibicuruzwa byahagaragaraga ubura hagera ukabona ikinyuranyo uratambuka ukabona abazunguzayi bacitse urukendero bari mu dutsiko baganira ku kiza gukurikira bose baremeranya bidasubirwaho kwa kabo gashobora kuba kashobotse nk'uko ubutegetsi bubitanga ariko kubera imibereho bavuga ko igoye hari abasa n'abatazava kwizima uyu mukecuru twamusanze muri marato
mese ubundabireka n'iki biragenda bite
none uri gucengacengana n'igipolisi gute n'abandi nagiye mbona babunganira
ikwiruka kuva mu gitondo niruka rwose kugeza iyi saha nirukanka ntago nigeze ngeraho ntereka nanjye ngo nicare hagire umbaza numbajije nawe arababona kiruka
winjiye muri gare ya Nyabugogo nta minota 10 yashira utabonye abashinzwe umutekano bagize uwo batambikana uyu mubyeyi bari bamutambikanye bamwambura mandazi mu kiniga kivanze n'amarira yabwijwe rya Amerika ko nta handi yakesha maramuko hatari mu muhanda
barakurekuye rero
barande kwisi
ubyakiriye utegeje
ese nyine urabona batandaje ubusa ntibabijyanye se
none amaherezo biragenda bite ko badasaba kuva mu muhanda mwakuye
ese wabamuka bigenzo Ese urava muri akora iki? Ese umuntu ava muri gahise ajye kwiba? Biragoye rwose.
Ubutegetsi bufata umwanzuro wo gukumira abazunguzayi burashaka gukomeza kugira umujyi wa Kigali usukuye kandi utekanye kuko bubashinja kuwuteza umwanda n'umutekano muke. Inyabwo kuri sitasiyo ya polisi muri gare barinjiza mu kumba abantu munota ku wundi. Birakorwa n'igipolisi cyambaye impuzankano ndetse n'abambaye imyenda ya gisivili. Ubutegetsi bugasaba abazunguzayi guhindura imyumvire aho kwirwa bamwe baryamye ku mihanda bagahitamo gusubira iwabo mu byaro bagashakishirizaho imibereho. Bwana Pascal Nyamurinda, meya w'umujyi wa Kigali, yabidutangarije kuri uyu wa gatatu mu kiganiro yahaye itangazamakuru.
Iyo usanze umuntu wiryamiye munsi y'igiti, ntabwo aho yiryamiye munsi y'igiti ariho heza kurusha kujya kuryama munsi y'insina iwabo muhanga. Munsi y'igiti imodoka zimusakuriza, byose ni ukuryama no kuryama. Najya kuryama munsi y'insina kurusha kuza kuryama ubara amamodoka anyura mu muhanda. Ibyo akenshi usanga ari imyumvire y'umuturage. Iyo umuntu atumva neza rero ngira ngo ni ukumufasha kumva.
Ibyo kujya mu cyaro ariko hari abasanga bidashoboka.
Ese mu cyaro urajya udafite
abana batatu?
Ahubwo mbere yo kuduhiga bakaduha icyo dukora bikatunanira, bakabona kuduhiga bakabona ko twananiranye.
Ubutegetsi butangaza ko umunsi ku wundi buzahiga bukwara wo bufata nk'ikibazo mu mujyi wa Kigali kandi ko butazacika intege.
Bagaruke twongere tubasubizeyo, tuzareba uzarambirwa uwo ari we hagati y'ingufu zacu n'ingufu z'umuturage ugomba kugenda akagomba kwagaruka natwe tuzongera tumusubizeyo. Ni ukuvuga ngo imbaraga tuzashyiramo ntabwo zizatuma uwo muntu arusha imbaraga ubuyobozi.
Ubutegetsi bunasaba abazunguzayi kuva mu mihanda bakibumbira hamwe bukabaguriza ibihumbi 200 nk'igishoro, ariko bakavuga ko imvugo nk'izi zitari nshya mu matwi yabo.
Ubuse ngo twagiye kimisa bango bagiye kuduha amafaranga baraduhaye.
Ikibazo cyayo arasohoka bakavuga
ko twayafashe.
Bakavuga ko twayabonye kandi ntayo
twabonye. Njye nawe hamwe twagiye
abazunguzayi bakomeje gusaba.
Namusaba isoko rwose nkicaramo nk'abandi nanjye nkacuruza. N'igishoro nyine nkajyamo nanjye nkicara nk'abandi.
None ko baragufata bakaba bagufunga.
None se ko inzara izanjye nkasohoka muri iyi nzu n'imineke. Kandi nabonye bireze nta kundi kuntu nzabacenga ngo mbihishe.
Uduhaye isoko mukaduha n'igishoro, uyu muhanda nta wawe utubonamo.
Kuba birebera ku ruhande iki cyemezo cyo gucuba ubucuruzi butunze abatari bake nabo birababera ihurizo rikomeye. Uyatwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali.
Niko ibijwi bya Amerika. Natwe tukubajije ahandi muri Afurika. Yego, nubwo ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko se n'ibindi bihugu duturanye niko bimeze, nta muzungu zajya ugihaba cyangwa naho ni iwacu gusa. Ikibazo ni wetu kibazaho umunyamakuru.
Kugeza amagingo ya benshi bari kugira icyo bavuga kuri iyi ngingo barahurira ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bavuga ko bikwiye gukumira abazunguzayi, abandi bavuga ko bidakwiye kubona igipolisi cy'u Rwanda cyamamaye mu ruhando mpuzamahanga mu gutanga umusanzu aho rukomeye mu kugarura amahoro, ubu noneho kiri n'imbunda inyuma y'abazunguzayi. Hari n'abatangiye guhanahana inkuru zishushanyije zigaragaza ingufu z'umurenge ry'ipolisi cy'u Rwanda cyashyize mu guhiga abazunguzayi. Nk'inkuru igaragaraho abapolisi inyuma y'abazunguzayi n'akajugujugu bisi ya polisi igenzura ikirere cya Kigali, mu nkuru bahaye umutwe wa Twubake Kigali Twifuza, hakabaho n'abafatira ku gihe ikibazo kimaze bakabiharira kubitega amaso ariko bagatanga ibitekerezo ko kurandura ubuzunguzayi byabanzirizwa no kurandura ubukene. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Eric. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, aho leta y'u Burundi amashengero hamwe n'amashirahamwe yigenga bavuga yuko bagiye gushira hamwe ingufu mu gutorera umuti ikibazo cy'abana bo mu ibarabara. Imwe mu nyishi bumvikanye ko nuko abana bo mu ibarabara baba bagifise ababyeyi cyangwa imfubyi bose bategerezwa gusubira kurererwa mu miryango. Mu menshi makuru y'Ijwi rya Amerika, Eloge Birika neza niwe dufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Mu Burundi abana bo mu ibarabara baharurwa mu bihumbi bitatu birenga nk'uko amatohoza yakozwe avyerekana. Ahari benshi gusumba handi ni mu gisagara ca Bujumbura, hagakurikira ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega, hagati na hagati mu gihugu no ku mugwa mukuru wa Ngozi mu buraruko. Leta isigura ko imigwi nyamukuru y'abana bo mu ibarabara itatu. Inyase Ntawembarira, umuyobozi ajeje w'igisata c'abana n'imiryango mu bushikiranganji bw'agati y'akazi na muntu.
Hari abana baca mu barabara kugira ngo baronke ibibabeshaho. Abo birirwa mu barabara mugabo ku mugoroba bagataha mu miryango, aho usanga kenshi ari abavyeyi canke abantu bo mu muryango babatumye kuja kurondera. Ubundi mu kugira kabiri ni abana twita rue refuge, ni abana usanga mu miryango bitameze neza, ugasanga rero umwana ahisemwo kuja mu barabara kuko abona yuko mu muryango ahari atabayeho neza, atumva ko amerewe neza. Hanyuma hariho umugwi wa gatatu, twovuga ko ari abana bakuze, nako tubita bakuze bo mu barabara. Kenshi usanga ari abantu batagira n'iyo baje bava, batazi iyo bamuka, bakaba bangaho mu barabara, akabona kumenga ubuzima n'ubusanzwe ari mu barabara.
Kugira bave mu ibarabara, amashengero, amashirahamwe yigenga na leta ubumvikanye kugira urunani rumwe, nk'uko bisigurwa na Musenyeri ya Haste Bigirimana arongoye diyoseze ya Bujumbura mu ishengero rya Anglikani.
Amashirahamwe n'amashengero twiyemeje gukorera hamwe na leta kugira ngo icyo gikorwa gikorwe neza, kuko twabonye yuko icyo gikorwa atamugwi umwe gusa ukishoboza, leta yonyine ntiyo bishobora, amashengero yonyine ntiyo bishobora, na societe civile. Tugiye hamwe turashobora gushika ku kintu kiboneka iyo abantu bashyize hamwe kandi abantu bakavyumva. Tugira tuti igikorwa cya mbere ni ukugira ngo abantu bumve icyo kibazo kumwe, hanyuma bashire ko bakore.
Ntawembarira yemeza ko icyo gikorwa cyamaze kumvikanwa ko
ikibanza cy'umwana si mu barabara, ikibanza cy'umwana kibereye ni mu muryango. Mu muryango niho umwana akingirwa, niho umwana ashobora kuronka ibyo afungura, ni haronka ice yambara, ni haro ashobora kuja ku ishuri. Iciyumviro cya mbere nuko tubitunganya mu byo twita initiative a resultat rapide, kuko twasanze yuko uko twahora iki gikorwa cy'abana bo mu barabara, uko bahora bakura mu barabara, ko bifata igihe, ugasanga bariko bararondera gusubiza umwana umwe mu muryango, mu barabara haje abandi bashika batanu. Uko byahora bigenda bacu usanga bifashe umwanya muremure, ugacu usanga naho hari utwigoro tutari duke twakogwa, ntibyabuza ko abana bo mu barabara baguma bongerekana.
Ibyo byose abafashanya na leta muri iki gikorwa biyemeje kubishigikira.
Twiyemeje yuko aba bana ibigo bazobashyiramwo tutoshobora guherekeza, twebwe tukagira accompagnement moral et spirituel, kandi tugiye kwegera imiryango. Abana tubabona mu ibarabara ariko abo bana bava mu miryango, rero tugiye kwiyemeza kubandanya kwigisha mu miryango kugira ngo mu miryango haboneke urukundo, habe heza, abana bashobora gukunda bagakurira, kandi nabo bana tubegere cyane cyane tubereke urukundo.
Iruhande y'urwo rukundo hari ikindi kintu gishimisha urunani rw'amashirahamwe ahanye agateka k'abana Fenadebe. Jacques Nshimirimana ni umukuru warwo.
Ni leta nyene yategerezwa gufata nimero ya mbere kugira ngo ikure abana bari mu ibarabara. Imvo igira kabiri dushima ico gikorwa no kubera ko leta ihari uno munsi yashize mu byo nokwita ama priorite yayo ico kibazo c'abana bo mu ibarabara, ikabona yuko ataterambere tuzoshika ko nk'abarundi. Uwo mugwi w'abana naho batoba ari benshi cyane tubasize inyuma, leta bayerekanye ko abana bafashwe nk'abarundi nk'abandi.
Ariko rero ayandi mashirahamwe nka Fondation Tabita Action asanga hari n'undi mugwi w'abantu ukwiye gukurwa mu ibarabara byihuta. Odandu w'umwami n'umukuru waryo.
Hariho abantu bakeze mu zabukuru basabiriza mu ibarabara, abo rero uretse nuko batagira n'amagara barababaje cyane. Kubona umuntu yarakoze imyaka n'imyaka hageze kwa roho nka retreat agacaje gusabiriza mu ibarabara, birababaje nukuri abo bantu birihuta cyane imbere y'abandi bantu bose kuba kugwa mu ibarabara bakajugumba mu ibarabara baca bagenda bavuga nabi ubatabahaye kubera kunanizwa no gusaza no kuruha abo bantu nukuri birihuta.
Uwo mugambi wo gukura abana mu ibarabara ukeneye uburyo butari buke nubwo leta ivuga ku cyangombwa ari integuro kurusha amafaranga.
Integuro ya mbere kuko ni ibintu tugenda turahindura birashobora kuzosaba amahera atari make, ariko ibyo dutegekanya turashobora kuvuga yuko ashobora kuba arenga gatoyi nk'imiliyoni 500,000.
Ikibazo cy'abana bo mu ibarabara cyatangiye kwibonekeza mu Burundi nyuma y'ubwicanyi bwakurikiye yicwa rya President Melchior Ndadaye mu 1993. Utwigoro twose twakozwe two kuri bakuramwo gushika ubu nta muturama twashitseko. Urunani rwo kubasubiza mu miryango rwifuza ko mu myaka itatu iri imbere atamwana n'umwe yoba kirangwa mu ibarabara. Eroje Urika Neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Kuri uyu wa gatanu hakoranye inama shikiranganje y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu bidashitswe ko harimo guhimiriza ibihugu bitandukanye gutanga intererano yabo ku gihe. Aho ni mu gihe Burundi ari bwo bwonyine bugifise ibirarane by'umwaka uheze wose. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha.
Inama y'abashikiranganje bajejwe ibibazo vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu bihugu bitandukanye bigize uwo muryango ahanini yarigizwe no kwemeza ivyegeranyo bitandukanye. Ikibazo cagarutswe ko ahanini nikijanye n'isoko rusangi, aho vyabonetse ko acibonekeza inzitizi zitari nke zibuza abanyagihugu kwishira no kwizana muri uwo muryango. Bavuze ko ivyo bitumwa ahanini n'ibihugu usanga ku mipaka yavyo bitoroshe kwajabuka abadandaza bacakwa ibiturire ibihugu bigize saba maviza yo kuhakorera canke kuhaba n'ibindi. Aho abo bashikiranganje basavye ko inzego zibishinzwe zo bikura mu nzira kugira ngo umunyagihugu uwo mu gihugu kimwe ashobore gutembera yongera kore ashore ibidandazwa canke aje kubirangura aho yifuza mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko. Ikibazo kijanye n'intererano zitangwa n'ivyo bihugu mu muryango wa Afrika y'ubuseruko nicasigaye inyuma. Abo bashikiranganje co kimwe n'abahinga batandukanye bari kumwe nabo babona ko muri uyu mwaka watanguye mu kwezi kwa gatandatu guheze ukazohera mu mwaka w'2018 intererano z'ibihugu zikwiye kuboneka kare kugira ngo ntizitevye ibikorwa bitandukanye. Aho ni mu gihe mu mwaka uheze ibihugu nka byose byatanze intererano yabyo kiretse Burundi, bamenyesheje ko hari migambi yihuta ibwirizwa kurangurwa imbere y'uko uno mwaka w'2017 uhera, aricyo gituma biyemeje kuba abavugizi b'umuryango wa EAC mu bihugu byabo kugira ngo izo ntererano ziboneke ku gihe. Iyo nama yasavye kandi ko inama nshingamateka igira kane y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yabwirizwa kuba iri kwirakora kuva itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu guheze yotangura ibikorwa, ariko aha bavuze ko hakire inzitizi kuko hari ibihugu bibiri bitararangiza gutora abashingamateka bashasha babiserukira. Ivyo navyo ni Kenya hamwe n'igihugu gishasha ca Sudan y'Epfo muri uwo muryango. Naho biruko utwara iyo nama shikiranganje arahumuriza ko gushika ubu atakinini kiracerwa. Honorable Alhaj Kirunda Kivejinja asanzwe cegera cha kabiri c'umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'Uganda yavuze ko amaze kuvugana n'ababijejwe muri ivyo bihugu bibiri bisigaye bakamwemerera ko vuba cane bizorungika abashingamateka babiserukira. Yene ngingo yafashwe nuko agiye gushingwa umugwi w'abahinga bazokwandika ibwirizwa shingiro rimwe rigenga ivyo bihugu byose bitandatu bigize uwo muryango. Aho ni mu gihe abashikiranganje bavuze ko hasigaye umwanya muto kugira ngo bibe nk'igihugu kimwe ico bise mu Gifaransa Federation Politique. Iyo nayo ni intambwe igira gatatu ikurikira iyo ubu uwo muryango ugezemwo y'isoko rusangi. Abo bashikiranganje bagarutse no kubijanye no gufashanya n'indi miryango nk'Afrika yo hagati na Afrika y'Amajepfo. Bemeje ko ugufashanya kubwirizwa gushigwamo inguvu kuko EAC itotera imbere itari kumwe n'iyindi miryango. Iyindi mvo yo gukomeza ubwo bucuti nuko hari ibihugu bimwe bimwe biri muri iyo miryango ya Afrika. Hakiyongera ko rero nk'uko babivuze iyindi mvo yo kugwaniriza hamwe ibyaha bitandukanye biri mu busuma iterabwoba, ukunyuruza abantu canke urudandazwa rwabo hamwe n'ibiyayuramutwe. Bavuga ko iyo hageze urugamba nk'ubwo ugufatana mu nda ari ngombwa. Pierre Clavin y'inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
muramana nyamukurikirana radijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru y'inkino mu karere yimirije mu mpera z'indwi n'umwanya wayo kuri mikro turi kumwe na Claude Munyandinda mu Rwanda. Claude, muratwumva?
Ndakumva neza Loise.
Ego me, mu Rwanda hatekanijwe iki mu bijyanye n'inkino mu mpera z'indwi?
Urakoze Loise, nakubwira ko mu mpera z'icyumweru hari imikino ya gicuti y'amakipe mu cyiciro cya mbere umupira w'amaguru yitegura shampiyona izatangira mu kwezi gutaha kwa cyenda. Rero uyu munsi kuwa gatandatu, uyu munsi kuwa gatanu nyuma ya saa sita, ikipe ya Rayon Sports yakinnye n'ikipe ya AS Muhanga. Ibitego bitandatu byose Rayon Sports yanyagiye AS Muhanga ku kibuga cy'i Muhanga. Ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sports ikakomeza yerekeza nanone mu majyepfo, n'aha nyine Muhanga ni mu majyepfo. Muri uru rugendo rw'ikipe ya Rayon Sports rero gukina imikino ya gicuti inerekana igikombe yatsindiye cya shampiyona umwaka ushize, umunsi w'ejo ikazakina n'ikipe ya Amagaju FC kuri Stade Huye i Butare. Undi mukino wa uyu munsi ni umukino wahuje ikipe ya APR FC yo mu Rwanda n'ikipe ya KCCA yo muri Uganda. Uyu mukino wabereye i Kigali kuri Stade General i Nyamirambo, waje kurangira ari igitego kimwe kuri kimwe. Aloise,
egome, basket, volleyball n'izindi nkino nta bitekanijwe?
Imikino icyo nakubwira muri basket ni uko ikipe y'igihugu y'umupira wa basketball mu Rwanda yitegura gusohoka aho izakina irushanwa rya Afurika. Muzi ko mu minsi iri imbere mu kwezi kwa cyenda hateganyijwe irushanwa rikomeye Afrobasket mu bagabo mu rwego rw'amakipe y'igihugu ya Afurika, aho rero ikipe y'igihugu Rwanda nayo izaseruka, aho rero abakinnyi bitegura kuzajya ino mikino izabera muri Tunisia ndetse no muri Senegal, aho rero ikipe yiteguye kuzazana umwanya mwiza bitandukanye n'uko itashoboye kwitwara neza muri Afrobasket iheruka. Ikindi twababwira n'uko muri volleyball naho imikino ya playoff nayo izaba, aho ikipe ya Kirehe Volleyball Club niyo mu karere ka Kirehe izaba yisobanura n'ikipe ya ITRC mu majyepfo. Ikipe izarokoka umukino umwe ugomba kubahuza ikazahura mu playoff ya nyuma, aho izakina n'ikipe ya Gisagara Volleyball Club, naho bakazakina imikino itatu izagaragaza uzatwara playoff uyu mwaka. Ariko igikombe nyirizi nacyo ikipe ya Gisagara Volleyball Club mu bagabo irakegukanye muri volleyball uyu mwaka.
Urakoze Jean Claude Munyandinda.
Naho mu Burundi mu mpera z'inondwi hategekanijwe iyugurwa ry'ihiganwa ry'imigwi ya gisirikare mu karere k'umuryango wa Afrika buseruko. Hategekanijwe kandi ihiganwa ry'igihugu ry'imiyabaga itarenze imyaka 16 rizoba rigeze mu cya kane kirangiza. Ku telefone turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya. Evariste, wiriwe?
Mwiriwe neza Fidel.
Watubwira ibindi ku byerekeye ayo mahiganwa?
Amahiganwa nk'uko mubivuze, ihiganwa rya mbere rizigurwa kuri uyu wa gatandatu rihuza imigwi ya gisirikare yo mu bihugu bine kuri bitanu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Ni ukuvuga urukino ruzugurura iryo higanwa ni urukino rw'umupira w'amaguru ruzohuza ku kibuga cyitiriwe umuganda ruzuvuga kwa Gasore Burundi hamwe n'igihugu cya Kenya. Ari kuri uyu wa gatandatu ku munsi w'Imana naho hategekanijwe urundi rukino rw'umupira w'amaguru rugira kabiri ruzohuza Uganda na Tanzania muri basketball. Ku munsi w'Imana ku ruhande rw'abahungu Burundi buzotana mu mitwe na Uganda. Kuri uwo munsi nyene muri volleyball y'abakenyezi na bigeme Burundi butane mu mitwe na Kenya. Ama muri netball y'abakenyezi kandi Burundi buzotane mu mitwe na Kenya. Inkino rero zikazobanana kuva ku munsi wa mbere gushika ku genekerezo rya kane z'ukwezi kwa cyenda uno mwaka. Mu higanwa ry'umupira w'amaguru naho ku rwego rw'igihugu higanwa rihuza abakiri bato imiyabaga y'imyaka itarenze 16 rizoba rigeze mu gice cya kane kirangiza mu mpera z'indwi. Kuri uwa gatandatu hari igitega umugwaruma ukazotana mu mitwe na Ruyigi, Ngozi itane mu mitwe na Bujumbura Meri ya mbere. Ku kibuga cyitiriwe umugabo Rudoviko rwa Gasore naho hazotane mu mitwe Gitega na Makamba. Umunsi w'Imana igitega kandi azoba urundi rukino ruzohuza imiyabaga ituruka mu ntara ya Cibitoke izotana mu mitwe n'imiyabaga ituruka mu ntara ya Muyinga.
Urakoze, yari mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka. Njuti mwariko mukurikirana makuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha. Aha niho bigiye kugarukira. Tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije gushira hamwe ibi biganiro. Amakuru mwayashikirijwe na Fidel Niyongabo
hamwe na Angela Louise Bigirimana. Nkaba ndabifurije umunsi mwiza ndetse na weekend nziza mu banyu no mu miryango yanyu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.